Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kane, itariki 11 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2018. I Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikaze mwese.
Ibintu bije bitagamije ubucuruzi, bitagamije inyungu z'umuntu ku giti cye, byari bikwiye kuba bitasoreshwa.
Uyu ni Sheikh Mbarushimana Suleiman, umuhanuzi wa Mufti w'u Rwanda. Iyi nkuru hamwe niyerekeye ibikorwa byo gushyiraho abazorongora imigwi y'amatora mu makomini yo mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi, hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye. Tubahaye ikaze mwese. Rekariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na Aloise Bigirimana.
Urakoze Oriane. Kihere mu yavugwa muri Zimbabwe, abaharanira agateka ka muntu mu manuko bwa Zimbabwe bariko basaba ukuri ku bwicanyi bwabaye mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na 180 bwakorewe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Robert Mugabe yahoze arongoye icyo gihugu. Abantu bashika ku 220 nibo bishwe n'abasirikare ba Zimbabwe bari baronkejwe imyimenyerezo ya gisirikare n'abanyekorea ya ruguru igihe Emerson Mnangagwa atwara Zimbabwe iki gihe yari umushikiranganji w'umutekano. Abarwanira agateka ka muntu basavye sentare nkuru y'igihugu gusaba leta gushyira habona ivyavuye mu matohoza yakozwe na komisiyo yashinzwe ico gikorwa. Perezida Mugabe aheruka gukurwa mu mabanga aravurwa mu bagirizwa ubwo bwicanyi bwabaye hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na 182 n'igihumbi kimwe n'amajana icenda na 87 mu gihe c'intwaro yiwe. Ubwo bwicanyi bwakorewe abanyagihugu mu bwoko bw'aba Ndembele bari bashigikiye Joshua Nkoma yahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu mu nyuma agahitamo kurwanya ubutegetsi bwa Robert Mugabe. Leta ya Somalia imenyesha ko yuguruje ikigo gikoresha uburyo bushasha bwo gukundisha urwaruka igihugu no kurubuza gushikira imihari y'iterabwoba ya Al-Shabaab na leta ya Kiisilamu hakoreshejwe ubuhinga bwa none. Mushikiranganji wa Somalia ajejwe kumenyesha amakuru yatangaje ejo ku munsi wa gatatu kw'ico kigo kizotunganya amasekeza ku mbuga za Facebook, YouTube hamwe na Twitter hamwe no mu bimenyesha makuru vya leta kugira bagarukane umutekano muri ico gihugu wahungabanye haraheze imyaka 30. Ico kigo gishasha gishinzwe inyuma yaho abanyedini muri ico gihugu baneguriye leta ya Somalia ko ataco iriko irakora kiboneka mu kurwanya inyigisho z'iterabwoba zikwiragizwa mu rwaruka zicishijwe ku mbuga ngurukana bumenyi n'iyo mihari ikora iterabwoba. Imyuzure y'amazi ivanze n'ivyondo vy'imisozi yasenyutse vyarishe abantu bashika kuri 15 bisambura amazu ataramenyekana ibitigiri mu buraruko bw'igisagara ca Los Angeles aha muri leta z'umwe za Amerika ni muri leta ya California. Abantu bashika kuri 17 bariko bararondera abo borokora nabo nyene barabuzwe irengero kuva ejo kwa gatatu. Abategetsi muri ako karere batangaje ko gushika ubu batazi aho bari. Imvura yaguye mu gatondo ka kare ku munsi wa kabiri niyo yasenyuye imisozi amabarabara yuzura ivyondo ku buryo hakoreshejwe za kajugujugu hamwe n'imbwa mu gutabara abagotewe mu mazu. Abategetsi bavuga ko amazu atari make yasenyutse ayandaronekara bikomeye. Imiriro yo mu kwezi kwa 12 yaturiye iyongera iratongora amahegitari y'ibiti hamwe n'ivyatsi vyari kuzibira amazi y'imvura ava mu misozi mu buraruko bw'ico gisagara ca Los Angeles. Abanyisiraeli bariko barasaba kwihora inyuma yaho ku munsi wa kabiri umunye Palestina yishe arashe umunya Israeli mu ntara ya si Jordania. Raziel Shevahe yafiriye mu bitaro inyuma yaho arasiwe amasasa tari make hafi ya Havat Gilad ni hafi gisagara cha Nablus muri ico gihugu cha Israeli. Ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika muri Israeli David Friedman yavuze ko Shevahe yishwe n'umunye Palestina akora iterabwoba. Mushikiranganje wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yemeye ko agiye gukora ibishoboka byose kugira uwo mwicanyi abihanirwe. Ibiro by'umukuru w'igihugu White House aha muri Leta Zunze za Amerika bivuga ko raporo ku banyayirani bahotewe canke biciwe mu mabuhero ibabaje kandi bagasaba umwidegembyo ku banye politike bose bavugwa ko bari mu mabohero muri ico gihugu ca Iran. Iryo biro vya White House vyavuze ejo ku munsi wa gatatu biti ntituzoguma duhoze mu gihe intwaro y'igikenya ya Iran ibandanya ihungabanya agateka k'abanyagihugu bayo kandi abategetsi bazokwagirwa n'ivyaha bazovyishura. Leta Zunze za Amerika ivuga kandi ko Iran yirata ngo ishigikiye demokarasi ariko ngo iyo hageze ko abanyagihugu bayo bagaragaza akari ku mutima ikabazivya n'igikenye. Mu kwezi kwa 12 rero ku itariki ya 28 niho abiyamamaza biyamiriza kubaho mu buzima buzimbye ibiturire mu butegetsi bihereza amabarabara mu gihugu cyose basaba kandi kw'intwaro ishimikiye ku dini rya Kiisilamu irangira.
Arakoze mugenzi wacu Aloyce Bigirimana kuri ayo makuru yaduteguriye. Bunaho n'umwanya w'amakuru mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Ibitabo vya Qur'ani bingana n'amatoni 18 bigiye gutezwa cyamunara n'ikigo gishinzwe ikori. Ni mu gihe bimaze igihe mu bubiko bitarihiwe amafaranga ngo bene byo babitware. Ishyirahamwe ry'Abayisilamu mu Rwanda rivuga ko ibyo bitabo babihawe kandi ko batamenye igihe vyaziye, ariko ko ubundi ibintu bije nk'impano kandi bitagamije inyungu bidakwiye kurihigwa ikori. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Umujyanama wa mufti w'u Rwanda Sheikh Mbarushimana Suleimani avuga ko ibi bitabo babihawe nk'impano n'igihugu cya Arabia Saudite. Mbarushimana avuga ko batari biteze ko ibi bitabo bizazango bategura uburyo bwo kwishyura imisoro. Sheikh Mbarushimana avuga ko ibi bitabo bya Korowani byari kubafasha mu kwigisha ubutumwa abayoboke b'idini ya Kiisilamu kandi ko badashobora kugurisha igitabo cya Korowani. Sheikh Mbarushimana yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko batunguwe no gusanga mu rutonde rurerure rwasohowe na Rwanda Revenue ruriho ibintu bigomba kugurishwa muri cyamunara basanga hariho nibyo bitabo bya Korowani. Iwe muyobaza avuga ko batunguwe kuko batari bamenyereye ko ibintu bihabwa nk'impano bidacuruzwa bitajya byishyura imisoro.
Ntabwo hajyaga aho bwa buryo bwo gukuraho umusoro kubije muri urwo rwego nk'imodoka yabigenewe umuyobozi w'idini ntayisorere akoroherezwa n'ibindi by'impano ntibitangirwe imisoro. Ariko ngira ngo byaje kugira hari birahinduka imisi ishize hari inama twize kugira mwarayumvise twizaga ko iyo ngingo yarego kuno yazashyirwa mu mategeko kuko ibintu bije bitagamije ubucuruzi bitagamije inyungu z'umuntu ku giti cye byari ukwiye kuba bitasoreshwa ngo bibore nk'ibicuruzwa. Ibyo byitabo by'iyobokamana byo rwose twe bwacu twumva ikintu kidasanzwe twumvaga twaganira n'ubuyobozi bwa Dana twebwe ariko nta hantu hari amategeko harebana n'ibyo ngibyo ku buryo icyo ari cyo ubwo mwazisaba. Nuko natwe rero ntabwo uko byagenze kuba ngo bafashe icyemezo cyo kugira ku isoko ntabwo ibyo twari twiteguye. Twiteguye ko ahubwo twagenewe kutubwira bati ibirira n'ibitabo by'ukamana ni ibi tugakora ibyo ngibyo muri miliyoni nzira.
Sheikh Mbarushimana avuga ko kugeza ubu batari bamenye umubare w'amafaranga bishyuzwa ariko ko biteguye kugirana ibiganiro n'ikigo gishinzwe imisoro mu Rwanda mu gihe byaba byanze abayisilamu ubwabo bakaba bashishikarizwa kugura ibi bitabo ntibijye mu maboko yabo bitagenewe.
Twebwe iwacu ntabwo na rimwe tujya tugurisha igitabo cya Qur'an ariko nyine aho twumviye ko cyageze ku rwego kuvuga ko cyatezwe cyamunara twavuze duti ubwo turafatanye n'abayisilamu nk'abo dushinzwe kuyobora nk'abafatanye ibikorwa bacu uko tubigenza iba ari n'inshingano ya buri muyisilamu wese ubwabo n'abayisilamu babigiramo ubushake bakaba bafatanye n'ubuyobozi bwabo tukaba twari uko tubishyira ku murongo ubushobozi busabwa muri iki gihe cyo kukigurisha umwe mu bayisilamu wari wese cyangwa se abishyize hamwe bashobora kuti ayo mafaranga turayatanga ntabwo ari ibintu bishimishije natwe ubwacu kubyumva nyine icyanaremereye nuko wabyohereje nk'Imana atateganya ko ari ikintu kiri buze kugirwa amafaranga gitangwa nk'igicuruzwa noneho bigatuma abantu batabyitegura kuko ntabwo ari twe twagitumije kitize kuba twaragitumije tukavuga tuti ibi bitanu bitwoherereze twari kuba twamaze no kubara ngo bizasaba iki bizaca mu yenzira niba ari ibyishyurwa amafaranga akeneye tuyategure ariko ubwo byarangiye byabaye igitabo cya Korani nk'igitabo twubaha cy'agaciro kituyobora twumva nyine biduteye akantu kumva ngo cyagiye ku isoko rya cyamunara
hatagize igikorwa ngo umuryango w'abisilamu mu Rwanda utware ibi bitabo mu buryo bwa vuba byatezwa cyamunara mu minsi 18 iri imbere ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana William Musoni komiseri wungirije wa Gasutamo avuga ko kugeza ubu kigo cy'imisoro n'amahoro kitajya gisaba imisoro ku bitabo uyu muyobozi yavuze ko usibye n'uko byaba ari impano n'undi muntu wese wazana ibitabo atishyura umusoro ku nyungu gusa ngo agomba gukora imenyekanisha kugira ngo ibintu byose biba byinjiye mu gihugu bimenyekane uyu muyobozi yabwira Ijwi rya Amerika ko n'ubu abayobozi b'idini ya Kiyisilamu mu Rwanda bashatse kuza gufata ibintu byabo barara babitwaye gusa ngo bakwiye kubanza gukora imenyekanisha n'ubwo uyu muyobozi avuga ko nta musoro ku nyungu wakwa ku bitabo ariko ibintu byose biciye mu bubiko bwa majerwa byishyura ikiguzi cy'ubwo bubiko Asunta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tuva mu Rwanda tujye mu Burundi ku munsi w'ejo wa gatatu harashizweho abazorongora imigwi y'amatora mu makomine yo mu gisagara cya Bujumbura. Ubu barongoye ku rwego rw'igisagara CEPI Meri yavuze ko bashizweho hisunzwe ubwoko hamwe n'igitsina aranavuga ko hamwe hoba hari warenganijwe ashobora kurenganurwa inkuru ya mugenzi wacu Diane Ndonse ibujumbura
Kuri uyu wa gatatu niho hashingwa imigwi y'abazokurikirana ibikorwa byo gutora ibyiritswa shingiro bizoba mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka mu makomine yo mu gisagara cha Bujumbura ikomine imwe uko ari amakomine atatu ifise umugwi w'abantu batanu bose hamwe ni 15 batowe mu madosiye amajana 538 y'abari basavye kuja muri iyo migwi abagabo n'umunani bagizwe na batanu b'abahutu hamwe na batatu bo mu bwoko bw'abatutsi abakenyezi nabo ni indwi bane b'abahutu hamwe na batatu b'abatutsi Urongo imugwi ujejwe gutunganya amatora mu gisagara cha Bujumbura Terence Bizimana yasiguye ko hisunzwe amategeko asanzwe ari mu ibyirizwa shingiro.
Zo dosye rero duje kuzugurura duca duja mu gihugu rero nyezina cyo kuraba rero twisunzwe amategeko tama nkingingo y'ija 34 yo mu bwiza shingiro itekanya yuko abahutu basa kuba 63% atutsi 40% abagore n'imiburiburi 30%. Ico rero ca 30% twe twakoreko cyane kuko murazi neza yuko hari abantu bavuga ati nyabuna hariya mwaduha abagore benshi ariko twebwe iteko itubwira n'imiburiburi ni kuvuga ko bashokwa benshi ariko bataba n'imiburiburi munsi ya 30%. Hanyuma ico rero twagikoze turayikorera ko turaraba ku equilibre abahutu batutsi ibiki byose ntara murazi ko sa 13 avo mazone 13.
Abatowe baje bava mu mugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi amizero y'abarundi umugambwe Ipona Fode Bunyakuri iragijyandadaye amashyirahamwe yigenga hamwe n'abatanzwe n'abajejwe intwaro ariko rero iki gikorwa nticashimwe na bose bamwe mu bo mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike bavuga ko batahawe ikibanza gikwiye Gerard Hakizimana arongoye ishirahamwe rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama.
Ibyabaye no munsi twebwe ntacu tuvuga ku kinini cyane, ariko kimico tuvuga nuko imigambwe isa nigomba kuvyigarurira mu minwe aho biboneka ko amashami yigenga dahabwa ikibanza gikwiye muri bene iyo migwi, kandi ari nayo yategeza kuvuga ibintu uko biri, ari nayo adahengama mu byo na politiki, kuko usanga keshi atandi byicaro bya politiki turiko turaharanira mu byo dukora.
Urongoye SP mu gisagara cha Bujumbura Terence Bizimana avuga ko uwumva ko yoba yararenganijwe afise uburenganzira bwo gusaba akarenganurwa mu kiringo cy'imitsi tarenga itatu.
Kuva uyu munsi twebwe mu biro tuhari amasaha yose, bikeneye ko mudukoresha n'ijoro tuzaba tuhari, kuko tuhari kwa mwebwe dukeneye ko mutuzanira amadosiye amareklamasiyo yanyu muyazane mufise imitsi itatu, 13 zirenze na reklamasiyo zose kandi gutora kuko cyabyo mu gikorwa cyo gushiraho bwego urutonde ntabanduka kugira ngo byo kwitegure irahira ryabo maze ikorwa cy'igihugu tugitangure, hanyuma dukore nk'uko igihugu kivyifuza nk'uko mwebwe abanyagihugu muvyifuza.
Umuvugizi w'umugwi Seni ujeje gutunganya amatora mu gihugu Prosper Ntagwamiye amenyesha ko iyi migwi ifise ikiringo cy'amezi atandatu. Tukibutsa ko igikorwa bashiriweho citoranye zina kizokogwa mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Ayo bamwe mu mashirahamwe yigenga hamwe n'abatavuga rumwe na leta biyamiriza. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Diane Ndonse kuri iyo nkuru.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Rekubona aho tubashikiriza ikiganiro kigufi cerekeye amagara y'abantu.
No munsi turaganira ku ngwara ifatira ku kuba cyane cyane ku kuguru igatuma kubyimba cyane. Ingwara izwi mu Gifaransa nka RSPL. Ni ingwara iri mu ngwara z'umubiri zikomeye kandi zishobora guhitana umuntu masaha make cyane. Twatumiye muganga Benjamin Ndagijimana, muganga Ndagijimana akaba arongoye akarere k'ubuvuzi mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura, atubwire byinshi kuri no ngwara bamwe bafise ko makenga cyane cyane ku kuntu ishobora guhitana umuntu mu masaha make. Twakira umutumire muganga Benjamin Ndagijimana, ndabaramukije ndabahikaze mu kiganiro.
Mahoro neza.
Murakoze cyane gufata kano kanya ko kuganira natwe kuri no ngwara bamwe bashobora kuba batanazi, nkuko abaganga bamwe bavuga yuko bayitiranya n'izindi ngwara. Iyi ngwara iteye ite, itandukaniye hehe n'izindi ngwara umuntu ashobora kubona ku rukoba rw'umuntu?
Nkuko mubivuze, nibyo ingwara ifatira ku rukoba. Indwara kenshi umuntu akunda gusanga ku maguru, ikunda gufatira kuguru. Ukuguru kurabyimba ugasanga kurashushe, hanyuma ugiye n'ukomeza ugasanga umuntu yashisumbi, ugasanga umuntu ushobora gutambuka kubera yuko uko kugomba kuba kubyibye, kuba kumerewe nabi.
None ayigwara gute, imufata gute?
Ni indwara umuntu yandura bifatiye ku gakoko, agakoko kari mu mugwi w'imikorobe twita streptococcus bretae moritique, si numwe ndayishyira mu Kirundi. Ariko ako gakoko rero kaba gasanzwe kari ngaho ku mubiri, murabona yuko mubiri ari navuga ni nka bariyeri, ni ikintu gikingira umubiri w'indani kuja gutandikirwa n'uducafu n'ibiki bitandukanye. ugasanga rero ngaho mu bihe dukoko ako gakoko gasanze kibirengaho kurukoba nta nakimwe kononye muga mu nyuma birashika kubera ingene umubiri icyo gihumeze kakinjira mu maraso biciye mu gikomere cyangwa handi hantu habonetse injira gashobora gucamo ako gakoko rero nakantu kaba kari ku mubiri murabye uko mubiri ku rukoba hari udukoko twishi tuyerereza tuza kugira ingorane ari uko habaye inkorerezi runaka
bigenda gute iyo kinjiye mu mubiri umuntu kumbure aba yakomeretse canke abakaba kinjiye gute
aha urabona cyane cyane ko twasanze igihimba gikarigwa n'ukuguru aha hagati y'amano arashobora kuza gakomere ako gakomere gashobora kuba gatewe na bimwe twita ibimeme nibaza ko abantu benshi bumva ikimeme icyo ari cyo
iyo umubiri woroshe cyane kubera ubushuhe hagati y'amano
kubera ubushuhe hagati y'amano haraheza aho hantu akatoboka cyangwa agakomereka ugasanga ari nk'agacafu kari gasanzwe kari ku rukoba karonse inyene kimbira indani mu maraso
iyo amaze kugwara rero amenya gute yuko ari kagakoko kateye iyo ngwara ku rukoba biboneka gute urukoba rusa gute iyo agakoko gatanguye gutembera mu mubiri cyangwa ubwo bucafu
ni bimenyetso aho nyene kuko kuguru novuga igice cyo hasi umurundi kumanuka ku birenge kurabyimba bwa mbere ubyimbe kugatukuriza hanyuma mbere ukamenga kuranasayangana ugiye kuraba hama rero kukababara ukoze ko kuvuga biroroshye kubona kuko ukuguru amaguru abiri ingene abameze urabona ko kumwe byimbye gusumba ukundi urabona yuko udashobora kukunyiganza uko wifuza ugereranyije n'ukundi aho rero birashobora no kuza gutambuka
ubu nano umwanya tubashyikiriza ikiganiro cya siporo n'imikino mwateguriwe kandi mugiye gushyikirizwa na mugenzi wacu Fidel Niyongabo
makuru yerekeye inkino muri iki gitondo turi kumwe n'umumenyesha makuru Tafisi Tungabosi akurikiraniye hafi yerekeye inkino ari Bujumbura mu Burundi twashaka tuvuge cyane cyane ku mugwi Real Madrid mu gihugu cya Espagne umugwi w'igihangange watsinze ibikombe byinshi muri saison iheze ariko muri iki gihe utabyifashemo neza mu gihe hafi igice cya saison kiko kitera kirangira muri Espagne na cyane cyane ku mukinyi rurangiranwa akina muri uwo mugwi Cristiano Ronaldo abantu bavuga ko ubunonotsi bwiwe hamwe n'inguvu ziwe n'ububangutsi byo bigeze hamanuka kuri mwebwe niko mubibona
Gomenaje cyo kimwe n'abandi tuganira n'abakurikiranira hafi z'inkino benshi baravuga yuko koko Cristiano Ronaldo uko azwi kuva mu binyaka iheze itari mike ukagira muri kino gihe nko muri no mwaka turabye rero ngena abyifatanwe muri kino gihe si wa wundi tumenyereye umwe tubonye mu myaka iheze n'umukerebutsi ariwe asa n'ubufata ingingo ku ntsinzi nyinshi z'umugubu wiwe muri kino gihe twavuga yuko n'ukuri ariko arahwama nenga atera asubira hasi impamvu nini nazo nomenya mugabo icyo bikoze coco nuko umengo kuba kizigenza iwe akiri kizigenza mu murwi hari babibaza bati yo baruhishijwe n'intsinzi zibiri zikurikiranza ari bya champion y'inkino nyinshi kandi akina neza cyane ko yoba kumbure ariko arakura mu myaka oh yagiraguye gutomura neza ico bikoze kubera atatsinda nkuko yahora ataronka inganzi nkuko yahora zibona zaba musubiza inyuma wenyene mu mutima wiwe kuko n'umuntu muri kamere kiwe akunda kuyibona hejuru yabose nibaza ko ico kintu kimugutera uterekana ibyo yahora ashoboye
hari n'abavuga ko kumbure n'ubuhinga bw'umumenyereza wabo Zinedine Zidane yoba yubakiye ku izo season zibiri ziheze yari mushasha bamwemera cyane ariko hari abatangwe kuvyura amakenga kuvyerekeye taktike ziwe ho muhavuga iki
aho benshi barabivuga mugabo rimwe byaranagaragaye kuko mu gupanga abakinnyi ari bakinnyi amaze kugira ibimungu ubona yuko mega nashobora kubakura mu kibuga ngo azane abandi afite abakinnyi bisanzwe benshi cyane gose ariko rero ntakunda kuzana bavanga azana abajya abandi bakiri bakuru basamwe gusekura umutwe ngo abashyiremo abagirire confiance abizere nabo bone kwiyemera ko ari abakinnyi abakinnyi kuko ubundi afite abakinnyi boza gusubirira abo bandi bariko barakura cyangwa bafite uburuhe bw'inkino nyinshi cyane bagiye barakina
mu kurangiza muri make none witegereje ibintu ukabona aho mugwi Real Madrid uhagaze ubona kazoza kawo bihagaze gute nikiye kizoba twe bazosubiriza Zinedine Zidane cyangwa nikiye kizokwirikira kubwanyu
oye cyo mbona nacyo cyabgambere go nuko uno mwaka uko umuntu yabiraba muri liga Espagne nako Real Madrid sa nuko iriko iravana ni cyifuzo cyuko biyambere muri liga uno mwaka cyo ne kimwe cyakabiri Cristiano Ronaldo ariko turavuga nawe ikindi kimutera namakenga agasuhegwa akagira kabeho nuko umva amazina ariko aravuga nka Neymar ko ashobora kuza amaze kuza biraboneka yuko yuba atuko ariko arataramugwa anabandi mazina mwamwe avugwa ba Eden Hazard nabandi bataba mutera makenga hanyuma Zidane yaragize amahirwe aratwara Ligue des Champions bibiri zikurikirana akaba yarayatoye ko ari umumenyereza wa mbere w'umufaransa abyifashemo neza iyo bakorera hirya no hino hanyuma mugabo ntacyo muzari uko kumbure abamugaba abashebuja ko bashobora kumuhindura ariko nabyo nibaza ko bamuhindura kuko baraca muhamanota menshi cyane no kurindira ahubwo nibaza ko hazoba impinduka nyinshi mu byerekeye ihiganwa riheze mu kwa gatandatu cyo bitarishanje mu matransferi mu marocritement kugura abakinnyi bashaje no kugurisha hazoba ibintu bimwe bizotangaza abantu benshi.
Murakoze. Yari Tarsis Tungabose umenyesha makuru akurikiranira hafi byerekeye inkino ari Bujumbura mu Burundi. Twako turavuga ku byerekeye ibibazo umugwi Real Madrid wo mu gihugu cya Espagne ufise muri iki gihe n'ibibazo by'umukinnyi rurangiranwa wo muri uwo mugwi Cristiano Ronaldo. Turagushimiye kuri iki kiganiro. Murakoze.
Murakoze.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ibasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda, Erica Backs Ragos, yasuye umudugudu wa Ruvugizo uri mu murenge wa Kinazi mu karere ka Huye mu rwego rwo guteza imbere ibikorwa igihugu cye gitera inkunga bigamije kurwanya imirire mibi. Muri urwo ruzinduko rwo ku itariki ya gatanu z'ukwezi gushize, yabonye uburyo gukurikirana imikurire y'abana bikorerwa ku rwego rw'umudugudu hamwe no kugaragaza imyitwarire myiza y'ababyeyi n'abita ku bana bagaburirwa neza. Ambasaderi Bax Ragos yanagize uruhare mu kwerekana ibikoresho byifashishwa mu gukora uturima tw'igikoni mu kimeze nko kwigishiriza umuhinzi mu murima. Yahaye abaturage ibikoresho birimo ibyo mu gikoni anafasha mu gutanga indyo yuzuye ku bana bitabiriye iki gikorwa. Mu kwezi kwa cyenda, ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali yahaye ikigo François Xavier Bagnon inkunga y'ibihumbi 250,000 by'amadolari, ni ukuvuga miliyoni 210 z'amafaranga y'u Rwanda, yo kuzamura imirire kimwe no kwita ku isuku n'isukura, byose bigamije kurwanya imirire mibi mu mirenge 14 yose igize akarere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Uyu mushinga uzafasha abana bagera ku 53,000 bari munsi y'imyaka 5 n'abagore 10,000 bonsa n'abatwite. Uzanashishikariza abagabo kwita ku mirire y'abana babo. Numushinga watangiriye mu murenge wa Gishamvu mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize, ukaba uzarangira mu mwaka w'2019. Iyi gahunda ni imwe muri programu yagutse ya guverinoma ya Amerika igamije kwihutisha iterambere ry'imirire. Binyuze mu kigega USAID cy'Abanyamerika cyita ku iterambere, guverinoma ya Amerika ifasha mu guha imbaraga no kwagura ibikorwa by'abaturage mu kurwanya imirire mibi mu bana bato no mu bagore batwite n'abonsa, kimwe no guteza imbere umusaruro w'ibihingwa mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko yishimira gukorana n'u Rwanda nk'umufatanyabikorwa ifasha abaturage barwo kugera ku mirire myiza bakeneye.
Yari jambo ry'intanga marara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika, ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Jute mwese mukunda radijwi rya Amerika turabashimiye. Muri studio ya Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndashimiye Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Mugira umunsi mwiza kandi mubandanye mwumviza radio Mukunda ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.